murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 5 ukwezi kwa gatanu nyene umwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC. Kuri mikoro muri kumwe nanje Aloys Bigirimana. Uyu ni umwanya wa ca kiganiro muri isanga mutegurirwa kandi mushikirizwa ni radio ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muratubiwe rero mwese mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu munsi, kiganiro twahariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu. Ikiganiro rero ni cyanyu, ibyumviro ni byanyu, canke ibibazo muba mufise ntangere kugira ducirya nino ikibazo tugira tuvugane ko muri aka kanya. Abifuza kudutwandikira mutwandikire ku nimero ya WhatsApp 2241993. Ndayisubiramwo 2241993. Buri mwaka kuva ku matariki ya 25 z'ukwezi kw'11 gushika itariki 10 z'ukwezi kwa 12, amakungu yahariye kurwanya mabi akorwa afatiye ku gitsina. Icivugo cy'umwaka uheze wa 2006 mu Burundi cyari tugira isi ise nk'ibara ry'umucungwe, kugira turondere uburyo bw'amafaranga kugira turandurane n'imizi amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Amabi akorwa afatiye ku gitsina aracigaragaza mu Burundi. Uruhagarara rumaze imyaka itari mike rwatumye ibintu byunyuka kuri ico kibazo. Amategeko yo guhasha ayo mabi yarongerejwe, ariko ibitigiri by'abahohoterwa bibandanya byiyongera. Akarorero ni mu ntara ya Cibitoke, aho mu ntango z'uyu mwaka ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango CDFC cyatangaje ko habonetse amabi 1,418 afatiye ku gitsina mu gihe mu mwaka w'imbere yaho 2015 bari 146. Ibitigiri rero biboneka ko vyiyongeye ku rugero rurenga abantu 250. Iyo ni ntara imwe mu ntara 18 zigize Uburundi. Mbega abajejwe ico kibazo bariko bakora iki? Mutumire wa mbere dufise muri iki kiganiro ni Martin Nivyabandi, mushikiranganji ajejwe iby'agatega kazi na muntu, imibano n'iterambere ridakumira. Mwiriwe neza mushikiranganji Martino.
Mwiriwe Aloys.
Egome, murakoze, turabashimiye kubona mwigoye mugafata kanya kacu kugira mwitabe ikiganiro.
Murakoze namwe kubona mwadutumiye kugira tushe kuganira kuri icyo kibazo abantu benshi bakunda gutanga ko n'inkuru rimwe na rimwe usanga atari zo kubera atari abahinga babyo.
Yego me, murakoze. Turafise rero n'umutumire wa kabiri, Madame Kesi Bagumako arongoye urunani FRFL rw'abakenyezi barwanya mabi afatiye ku gitsina muri rusange, na cyane cyane ayakorerwa abakenyezi ari mu ntara ya Rumonge. Madame Kesi, mwiriwe.
Mwiriwe neza Aloyisi.
Ego me murakoze kubona mwafashe namwe akakanya kugira mwitabe ikiganiro cyo kwijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane kuba mwatwiyumviye ko kugira ngo tugire ico dushikirize.
Ego me murakoze reka tudatevye duhere kuri mwebwe mushikiranganje Martino n'ivy'abandi intara ya Cibitoki tutanze kwa karorero ibitigiri vyiyongereye ku rugero rw'abantu amajana 250 mu gihe ubutegetsi butasiba gushyira amategeko ndetse no guhana abo bantu ivyo bintu mwo bivuga gute Martino?
Murakoze mumenyesha makuru Aloyize. Iki kibazo kijanye n'amabi afatiye ku gitsina iyo utari umuhinga wavyo, rimwe na rimwe hari igihe ubona ibitigiri ugacusanga umutima wahagaze, ariko twebwe rero mu bushikiranganji niho hari n'abahinga benshi. Nibyo kuri turafashanya n'abandi, ariko ni ikibazo twe dufata yuko ari kibazo c'abantu bose, kibazo kijanye cyo twita mu gifaransa toute la société. Iyo bavuze amabafatiye ku gitsina rero samabi si bya bindi abantu baca bumva bimwe byo gufata ku nguvu, gusambanya abantu ku nguvu, ariko hariho gufata ku nguvu, hariho gutuma abantu babana ku nguvu, kugira inyifata ituma umuntu abangamigwa, icyo bita harassment sexuelle cyangwa mu cyongereza sexual harassment. Hariho kwima uburyo bwo kubaho mwubakanye, hari uguturubika umuntu bivanye kugasuzuguro, icyo bita harassment psychologique et affective. Hariho ibijyanye no kugira imigenzo imwe imwe nahiyo ko iri kwirarangira mu gihugu cy'u Burundi. Hariho nka kera gucura ku nguvu, guharikwa, hariho guteka ivuye rigasha, bya bindi bajanye umukobwa ku mupfumu beza ko gwaye bagasaba yuko umupfumu musambanya, hariho gukazanura yaho akubyaje cyane cyane bya kera mu ntibikiboneka cyane. Ibyo byose rero byose biraja hamwe iyo twe turagira ibyegeranyo tukabyita amabi yakorewe umuntu bivaye n'igitsina ciwe. Iyo rero mubonye ibyo bitigiri rero hariho imvo kera byarakogwa, ariko ugasanga byagumye mu miryango bimwe bita ngo ingo niko zubakwa mu Kirundi. Ubu rero nko mu ntara y'Cibitoki mwatanze kwa karorero harakozwe ibintu byinshi cyane. Ubwa mbere tumaze iminsi twakorera ibikorwa bidasanzwe byo kugira duhimirize abantu bose, baba bapfasoni, baba bagabo, rwabugwaruka, nihagire amabakorerwa umuntu cyane cyane yari umukenyezi atamenyekana. Ubwa kabiri hariho cya kigo kiko kirahakorera dufashwe n'ibanki y'isi yose cyo kwigisha gukangura abantu bumve yuko amabakorerwa abakenyezi cyane n'abagabo rimwe na rimwe ni bake, yuko ari kibazo kiza kurandurana n'imizi. Ikindi nacyo kandi hari itegeko aga rimwe y'umukuru w'igihugu rimwe agakwego 13 rya 2022 ukwezi kw'icende 2016 turiko turigisha. Iyo rero abantu bose bahagurukiye rimwe ucumenga ibitigiri byaduze, kandi ari ukubera yuko ubwo abantu bahagurutse bakavuga ati reka yambabajejwe abangamira abakenyezi tuya tuze, hanyuma ibihano hanini ya mu Cibitoki se plus ni hanini ya na denonciation, nukubivuga nukubishira habona bya bindi kera banyegeza. Ubu rero ahubwo biriko biratanga umuco two turaraba ahandi, naho hari n'ahandi mu zindi ntara naho usanga byagiye biragabanuka nko bamaze imisi bakorera cyane, ahubwo twarabonye nk'iyo project igiye ari shasha ibitigo tubego biraduze cyane, ariko mu nyuma bice bigenda biramanuka kuko ayo mabi agenda abantu bagenda baratahura buke buke yuko kuyakora uri kurakora icaka n'uri kurahohotera agati akazi na muntu.
Ego me ni mwebwe mubijejwe kandi ni mwe muteza no gutanga umuco murambabarira, none muravuze ibikorwa byo guhimiriza ibi amategeko ariko arashigwaho, hari ico biriko birungura mu bijanye n'ico kibazo muravye mu gihugu cyose?
Yo cyane cyane urikura biraba urebye ukuntu abantu basigaye bubahuka bakaza kuvuga ayo mabi bakaza kurondera ukuntu bofashwa, turabona ko ari mu karusho kadasanzwe. wasanga abantu barasinzikariye mu mihada ugasanga abantu barasinzikaye baraseserewe ariko bakabura ahantu bitura ntiyagira ububumviriza ubu rero ijo byose biriko birakogwa bituma abantu bajijuka bakumva yuko hari biriko birakogwa nabo rero bakaza bakabivuga kandi hanini yari bishe twabonye nuko muri ibyo bitigiri tubona dusanga hanini ya nibyo bijanye guturubi ku muntu muri iki kiyaya harimo ikintu cyo guhari cyacu turacemera ko gisa n'igifise uburemere ariko bya bindi ibyo bitano vyo turabona ko byagiye biragabanuka cyane kuko abantu bagiye barigishwa mu nzego zitandukanye abatware barabifata mu minwe hanyuma rero niri tegeko ryacu duhana nyine cyubahiro umukuru w'igihugu rirategekanya ibihano ruhasha ari nacyo gituma rero tuko turaraba ubariko barabivuga icyagikurikira nuko ndabajeje ubutungane kuko baravuga yuko muri iryo tegeko hategereza kuba abahinga bajejwe ibi bijanye n'amabi ashimikiye ku gitsina kugira babitoze kuko suwari we wese ni ibintu bifatiye ku mico hari usanga bifatiye ku mico hari usanga bifatiye ku kuntu abantu babayeho n'ukuntu abantu usanga barimenyereye aho rero haba no mu gipolisi mu matohoza mu gipolisi hose hariho abantu babijejwe babizi bavyigishijwe tutavuze rero no gutangura kwigisha mu mashuri yuko umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu bose bangana turebye rero ama programme amazi imisa ariko arakogwa hanini ya kubona bari kubaradenosa ku mucibite giko turahakorera tugena mu ntara nyinshi hanini ya n'ama denonciation menshi yagiye ariyongera yerekeye ibyo bintu ahandi wasanga byanyegejwe twe turabona rero yuko hubwo mu mitwe yacu tuko turatahura yuko meni ibyo bintu ari byo kugwanya kandi bigahashwa.
Ego me twababwiye ko dufise na Madame Kesi baguma ko urongo y'urunani RFL rw'abakenyezi barwanya mabi afatiye kugitsina muri rusangi na cane cane akorerwa abakenyezi mu ntara ya Rumonge musanzwe muri no mukenyezi muri ko mukora iki kuri ico kibazo?
Murakoze kuri iki kibazo icyo turiko turakora ahanini no guhimiriza no kuzijura sinza gusubira ku by'umushikiranganzi yavuze yamaze kubivuga byose yadondaguye ubwoko bw'amabi rewe nari nayafatiye mu migwi minini minini ine hari gushurashuzwa ku nguvu hari amabi afatiye ku butunzi hari ayababaza umubiri hari ayatuntuza akami ka muntu muri ayo yose rero niho duca dusanga aya menshi menshi ngaha nyakubaha umushikiranganzi yamaze kudondagura rero natwe icyo turiko turakora turiko turatanga inyigisho atari ku bakenyezi gusa kuko iyo tuvuga amabi afatiye ku gitsina cyangwa ku karanganderano amabi akorerwa abakenyezi iyo tuvuga abakenyezi haba harimwo n'abana babigeme kuko dusanga na kesi ibyo gushurashuzwa ku nguvu aribo bifata abana b'ugwaruka bakiri bato rero turigisha kuko turatanga inyigisho ku banyagihugu ndetse tutibagiye no mu mashure naho nyene turaza gutangayo inyigisho kugira ngo tubamenyeshe yuko ayo mabi abaho kuko kugera uno munsi hari abantu uri kuvuga ibyo bintu umenga sinzi ibyo uri kuravuga umwenga uri kuvuga ibintu bitabaho hanyuma tukabigisha n'ingene ayo mabi boyagwanya.
Egome murakoze tugaruke ku mushikiranganji muheje kuvuga yuko hari itegeko rishasha riterekanya ibihano ruhasha mwo duhabike muri ibyo bihano biri muri iryo tegeko.
Ego nkumbure byaba bingora kubidondagura byose aho tuvuge nyamukuru
nyamukuru
barerekana cyane cyane hari byari bisanzwe bihari bisanzwe biri muri code penale ariko iri tegeko naryo rije kuba uburemere no kunganira iryo tegeko baravuga nk'umuntu azi washurashuze umuntu ku nguvu ibihano azoronka ugasanga hariho ibishika ku myaka ugambira igihano cyo gushoroza ku ngufu gufata ku ngufu murazi yuko kidaharigwa n'umukuru na nyine cyo mukuru w'igihugu bimwe bijya iyo aha ikigongwe abakoze amabi icyo ntigiha icyo ntibaki nta kigongwe amugirira kuko ni ibintu babiteye isoni akabona nabindi rero nk'ibyo gukingira ikibaba bitahoramwo nti ukingiye ikibaba wakoze ayo mabi uzocuhano nk'uwagikoze hariho nk'igihe bisanzwe ari nk'umwana warutunze mu nzu ukamukorera ayo mabi igihano cyakigwiza na kabiri hakaba hayo bya bindi bijyanye byo kugira tugwanye bimwe bidasanzwe ibyo bijyanye no guharika yaho tuvuga yuko atamuntu aza kubana n'umuntu bidaciye mu mategeko kuko twasanze hanini ya no kugira abaturubika bakenyeza usanga umugabo kubera agafaranga kiyongereye agacagara kifatira umugore wa kabiri uwa mbere babyaranye n'abana agatangura kumufata nabi nibyo rero kuri mu gihugu cyose itegeko riravuga yuko abantu bibanira gucyo gusa kw'ibyo bintu bizohanwa n'amategeko nk'amezi atandatu ukagenda mu munyororo hanyuma cyangwa bakaguca amande uvuyeyo mwimba mwashimanye bigasabwa yuko mugenda mugaca mu mategeko kuko nibyo bikingiye umukenyezi ahanini yatwasanze no bituma abakenyezi bashaka kubafata nabi nuko hamwe na hamwe usanga batanditswe atazi n'amategeko abati jewe nzo guhinda ugende umvireho uko umengo nta gaciro yari afise kandi barakoreye urugo yayitanze kugira n'ibyo baba bafise ashobore kubironga ibindi nabyo twovuga biri nko muri iryo tegeko ni bimwe bijyanye n'abanyeshuri kuko ntibyari bitomoye neza yaho umunyeshuri wabura ko mufata ko ari umwana yari bizi imyaka 18 ariko urabitomoye neza baravuga yuko urengeje uyirenze utayirenze umwana w'umunyeshuri aho birerekana neza yuko bagufata nk'umuntu akiri agirezwe iyo bita le mineur hanyuma ikindi nacyo twovuga cyane cyane twarabonye abayobozi abareze abandi igihe bibonetse yuko wewe ureze uwundi wagiye kuza mu byo kumusambanya kuza kumuhendahenda hari amande hagati y'ibihumbi 500,000,000 hanyuma inakazi rero no gupfungwa imyaka 15 hagati gushaka ku 20 yaho ari 25 ariko twahise ko n'amande kugira abantu bagire icyo batinye nk'ibi bijyanye rero nuko nk'uguturubika kuko twari tubifata ko ibi bisanzwe ngaho iwacu guturubika umuntu wajya yabivuze madame arongoye RFL guturubika umuntu wajya birashobora gutuma ubuzima bwe bwose butabagara akarara adasinziriye nkongaho twaravuze ati uwo muntu bizogaragara yuko yagize turubika no gukora kuri kambi ka muntu kiwe azohanishwa umunyororo hagati y'ukwezi n'imyaka 2 hamwe n'amande ashobora gushika ku 100,000 ibyo nibyo binyamukuru twovuga byagiye biyongera ku andi mategeko twari dusanzwe dufise ngaho iwacu
egome murakoze turabagaruka ko ku bibazo ku ruhande rw'iwanje reka ariko duhe akanya abariko baratwumviriza bifuza kubaza abatumire ni Martino n'ivy'abandi mushikiranganje jejwe iby'agateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira umutumire wa kabiri ni Madame Kesi Bagumako arongoye urunani FRFL rw'abakenyezi barwanya mabi afatiye ku gitsina muri rusange na cyane cyane aya bakenyezi akorera mu ntara ya Rumonge turafise abifuza kugira icyo bashikirije kuri telefone Gregoire mwiriwe Gregoire muratwumva
Ego ndabumva neza.
Ego memo hagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Oh, tagira dusize kuri icyo kibazo kijyanywe kwifata ku ngufu abigeme n'abakenyezi.
Ego.
Bo, ariyo ikibazo cya mbere no kibaza nk'uwo mushinga ntahe uwo mushikiranganzi.
Ego.
Ubwo ari ibyo twaje kumva ku maradiyo bijyanye no gufata abakeba ngo babyara imbonera kure bararindiriye rero ko boba barabatengeje kugira turabe ko hariho guhana abantu mwe nabwo oyi kuko bikwa ko bafashe ku nguvu abo bakenyezi bato kiri kumwe muri ibyo byabo bya politiki. Halo,
yego turabumva mucaga gure
rero yo abo ba uwo mushikiranganze cyane leta turasaba bahane bahane yaba n'umuntu aba ajyanye isingiro kiri nk'icyo oyi kuko aba yabishyize mu ngiro ikiyumvitangure ikiyumvira hanyuma ugashyira mu ngiro umugambi atabaye kudahana tutatuvuga yuko muba babishyigikiye nibaze baraduha uburorero baze baratubwira n'abo baba bafashe nko mu mitumba ibyo bijyanye no guharika byandagutaga ni byinshi ngaha mu Burundi ntibahana ariko aya mwana wa mama bategetsi ntibabasengeza ibyo byose ni ibintu bibi cyane biratubabaza cyane no mu mitumba iwacu.
Egome murakoze, reka twakire kandi na Leonce. Leonce mwiriwe?
Ndagize mwiriwe.
Egome Leonce muhagaze he?
Neza na neza mpagaze mu gisagara cya Bujumbura.
Ego nyarutsa mubaze kibazo mufite cyangwa icyumviro.
Muntama ke mwatumiye abatumire babiri umenga.
Egome.
Okay, mwabo babiri ngiye kubabaza ikibazo kimwe kandi umwe wese anyishyire mu ruhande rwiwe mu cyubahiro kiwe. Mbe mu Burundi nta bagabo bariho bahohote ngo ego canke oya hanyuma mbandanye.
Reka reka baravyishurira rimwe bandanya n'ikindi kibazo kugira tuvyishurira hamwe kugira ducungure umwanya.
Okay, mu myaka afise mike nta n'umunsi n'umuri izina ndigera mbona bavuga ko abagabo bariho bahohote ngo amabi akoregwa abagabo mwayo mabi umva ngo abagore bakoregwa hari mwabo bene na bene bitera uwo mushyikiranganzi numvise avuga ngo abaharika ngo ingingi bahana ariko nukwihenda cyane kuko bararaba neza mbe mwabo bagore baharika cyangwa abagabo baharika biba biva kuki uwo mugore yemera kujya guharika mugenzi we abitegwa n'iki nukuraba neza kuko bose bafite uruhara muri bo muri byo mukwega induru mu mbano mu bimirimo rero kujya kwiragiye cyangwa kuvuga ngo amabi akoregwa abagore amabi akoregwa abagabo ni mesi batigera bavuga. Kubera iki uwo mushyikiranganzi y'umugabo ndamubazije kubera iki atanu umunsi n'umuri izina baravuga ati yamara hari abagabo bariho bakoregwa amabi gusuma na yakoregwa abagore.
Leonce hari amabi abagore baragukorera?
Oya jese ndumugabo ndumusore ntabwo ndarongora.
Oya ndumusore turavuga n'amabakoregwa abigeme abigeme n'imisore tubashira mu ruhande rumwe nimba abigeme bakoregwa amabi n'abasore barashobora kuyakoregwa mugabo nimba utarayakoregwa Imana ishimwe mwahejeje ndibaza
ufite bagenza ndefise bagenzi bakorewa mabi ibabaza noneho ugasanga ejo hakeye ngumva ngo habaye ngo amabakoregwa abagore mugabo ugasanga abagabo barakoregwa mabi gusumba abagore.
Ego abatumire bakumvise reka tubahe akaryo babishure kuri ibibazo tuhere ku mushikiranganji Martino n'ivy'abandi cyane cyane kuri ikibazo cya mbere ngo hari uburorero bw'aba byavuze ikibazo gerutse kumaze iminsi kivugwa cy'abavugeze yuko bagiye gutera inda ngo abagore ngo babyare imbonera kure. Ni ikibazo cy'ubushyirangane bw'ubutungane ariko sinzi ko ari cyo kivuga ko.
Ego murakoze Aloyizi ajya ukimana aremye ibihugu niko yaturage no mu mico itandukanye. Iki kibazo cyavuzwe ko byinshi reka dufate n'akanya ko kugira tubwire abarundi n'amakungu murazi mu mico yacu abantu babarutse vuba sinzi nk'uwo Leonce yarutse vuba ko numva kwa abarutse aho hambere nka Leonce yarutse vuba mwahora mwumva n'indirimbo bakunda kubyina kuko twace tugira twe tumwe mushiranganje buje agateka kazi na muntu iyo havuze ikibazo nk'ico kijyanye no gufata ku nguvu kuko ni gutera inda ku nguvu umuntu naho nyene biri muri hano n'iri tegeko. Hanyuma rero turavugana n'abatware turatohoza ukuntu byagenze turavugana n'umugambwe uri ku butegetsi bagize n'ico bavuze kuri kiriya kibazo tutugaruka ko cyane kuko baravuze yuko muri ana ata bintu bijanye na programme iyo kuza gukora mabi abakenyezi ngo nuko badasangiye ibyumviro communique barazitanze amatangazo barayatanze hanyuma no muri wa mugwi ujeje gatya kazi na muntu barabija ko turanka nakanya leta yo gusigura ukuntu byo bavyifashe turabibandanye no turaraba dusanga mu mico yacu rero uko byagenda cyane cyane yugwaruka bari ko baragira ry'amasporo yabo yo bari ko baraterura ibyuma bamwe basanga nk'abakozi usanga bari bacama mu barabara dusanga mu mico hari indirimbo baririmba zijanye n'ivyo bijanye no kuza zo guhuza ibitsina ako turashimira Imana yuko nko mu gisirikare n'igipolisi mugiye murabakurikirana niyo bari muri ijya karashishi yabo izo mvino zaravuyeho ariko turabona yuko hamwe rero niyo bijanye no kubyina mwe n'izo mvino zije no guhuza ibitsina usanga bashyamwo baroza bashyamwo ba Maria ugasanga biracagarukamwo ivyo ni iby'imico turi kwa twaciye tufatiraho tugiye kwigisha cyane kuko ingingo ya 10 iravuga yuko leta n'inzego zo zitegura programme yo kwigisha neza abanyagihugu bose ico cyose cyo tuma kija kuganisha kubitsina cyangwa cyo umwe gurasuzuguye umukenyezi kiveho twe rero matoza twagize mu byo twashoboye kwegeranya nibindi nta bintu nta programme yari hari uyo guza programme y'umugambwe cyanke ugwaruka yo kuza kugira byo gufata abakenyezi ku ngufu ikindi naco biragoye cyane urumva abanyapolitike baragoye hari gihe akantu kose kabaye icyo twita an incident bacha bayifatira ko kugira bose barondera umwe wese kwemeza uwundi twebwe byate akazi na muri tubishyiramo politike cyane turaba yuko byo byabaye kuko tukaraba dukurikira mu minsi ikurikira tukaraba inkurikizi ariko ngaha inzego zose zibijejwe zarabifashe mu minwe twibaza yuko n'abaturabira neza ibijyanye n'imico yacu nabo nyine ariko barabikorera ko mu minsi iza kuza bizaba bimeze neza cyane kuko tugera turigishanya twese
yego ariko ico kibazo Gregoire ashikirije n'umugambwe uri ku butegetsi waraciyamirije uravuga yuko ari ngese tabereye no mu bushiranganje bwanyu nuko muvuga kumwe n'umugambwe uri ku butegetsi
tuvuga yuko muri kino gihe abantu bose murazi hariho imico ivyo twakora hagaci gihe ibintu bigahinduka nkumbu rero ntibyo bikibereye ko abantu bagenda baravyina kwa dutera kamo nabandi bose iyo bari muri sporo bari ko ari nono limitsi iyo bari ko barakora igikongwa kanaka barashobora kuririmba indirimbo zazine zibahereza morale ari indirimbo z'Imana cyangwa izindi ndirimbo zigenda ziryoshe bwa zikabahereza ingufu kuko abahinga nabo bavyize basanze kugiye bari ko baravyina bavyinira hamwe igiko ariko barakorera hamwe kibaha morale ugasanga bangize ingufu bagakora byinshi gusumba ariko nta tuvuga tuti umuco w'ikirundi niwubahirizwe cyane cyane yuko turiko turagenda mu mvugo ituma abantu batiyumvira yuko hariho bijanye n'ibyo guhohotera uyu nuriya cyane cyane muri ibyo bijanye n'ibitsina cyane cyane yuko ariko hanini ya nimba n'abarundi bene wacu barabizi yuko nabo nyine usanga kiretse ababibuzwa n'amadini ababibuzwa no kwemera kwabo usanga byari byamaze kuba nk'umugenzo ariko mu bijanye muri yama icyo bita formation patriotique kwigisha abantu gukunda igihugu iyi programme irimwo yo kubigisha ukuntu twohinyanyura neza imvugo yacu mu bikorwa byacu bya misi yose haba muri siporo haba mu kubyina bariko barabyigisha bihure neza nuko ibintu ibihe bimeze
yego murakoze reka ikibazo cya Leonce kigira kabiri tugitumbereze kuri madame Kesi Leonce yavuze ati mu Burundi nta mabi akorerwa abagabo ikiganiro kiri ku bakenyezi mugabo arazanye ikibazo ati nta mabi akorerwa abagabo cyane cyane nkamwe muri abakenyezi bahava bibaza ngo muvugira abakenyezi gusa ariko n'abagabo bashikirwa n'ivyo bibazo ntimubavugire
murakoze cyane nkuko yabivuze aha atugitanguye twavuze yuko ari amabi afatiye ku gitsina canke ku karanganderano rero iyo tuvuze igitsina igitsina gore cyonyine n'igitsina gabo kibakirimwo kandi nkuko yabibajije si abakenyezi bonyene bakoregwa ayo mabi ubwabo twasanze ahanini ayo mabi arababaza abakenyezi n'abana kumbure abagabo nabo arabashikira nta wo bihariye kuko nawe na Leonce yarinza bivuga aho no kuvuga yuko amaze kugira kubibona iyo bariko baravuga gushurashuzwa ku nguvu abantu bose bakabumva abakenyezi canke abana babigeme ariko nagira mbere nk'ishirako n'akarorero ko kuraya yo gushurashuzwa aho yari umutaxivero yariko avyivugira we nyene ariko aravuga mu kiganiro nk'uku natwe turiko turavuga
munyarutse
avuga yego yavuga yuko ari umukenyezi yari amubwiye ngo amwunguruze aramwunguruza hanyuma bashitse ahantu bakamubwira ati hagarara bujyana bita akazigo ngaho munsi y'ibarabara agiye ngo agiye kugatora yamubwiye ati nuzu mfashe kugaterura byananiye kumbe ashaka bashurashurane ku nguvu imana yarakinze mugabo yamurusha inguvu aramwiyaka acaragenda rero abagabo nabo nyene ayo mabi arabashikira mugabo sinzi ko nohava mvuga ngo batani banga ni bake bubaka kubivuga baca bavuga yuko boba bagayitse boba bafashe isoni mu bandi bantu hanyuma hari ico yavuze ati bose kuri ibi bizanye no guharika yavuze ati harimo abavyitera arongera arabaza ati mbega biva kuki kandi aravuga ati bose bagifisemo uruhara ego hari igihe ushobora gusanga umugabo yaharitse umugore kumbure ku ngeso mbi yoba afise ndetse ni mu nyigisho twebwe dutanga turashiramwo guhimiriza abakenyezi ko bakwiye kugira imyifato nziza kugira ngo ntibabibagarukanire ingaruka mbi ariko akenshi tumaze kubona ntibiba bitewe n'izo ngeso mbi z'abakenyezi baba bafise hari aho babitewe n'ingeso mbi uwo mugabo aba afise adashobora kubumbwa n'umukenyezi umwe abandi nabo hari aho bagenda bahahamira amaronko akavuga ati ko nkenye ndironkeye hariya ubufite byinshi nshobora kugenda kwinjirira ngacambaho neza agatagenda ahandi naho nk'uko yavuze ati ngaha mu kiyaya ibyo bintu birakaze gasanga imico n'imigenzo tutibagiye yuko hariho n'amadini nayo nyene ashigikira ivyo bintu bakavuga ati amategeko y'idini ryacu araturegira gutunga abagore
ico kibazo c'amadini turakigarukako nagiteguye ko tubavuta kivugana ko turafise kandi Jean Marie kuri telefone Jean Marie mwiriwe
neza
Jean Marie munyarutse mugira ico mushikirije
yego muramukiriza batumire
yego barakumva
yene ubu kibazo nkeneye kubaza kandi naho basa n'abakivuze ariko nari nicaye nateguye kubaza amabi akorerwa ku gitsina ko tuzi ari menshi hari aya mbere hariho mbuga na yaho abenshi badatahura kandi batamenye hariho nk'amabi akorerwa abana batoyi bakorerwa n'ababyeyi aho mbega baremera ko ahari mbe niba hari itegeko riri hano ryo bayihati ikigira kabiri ni iki nategira byanjye ndoye umugabo yahohotewe agahohoterwa n'umugore cyangwa n'uwundi muntu amategeko ubutunganiro abwitse yotunganirizwa gute ni utwo nashaka ko banyishura
ego mereka twakire na Igiraneza babishurire hamwe Igiraneza mwiriwe
mwiriwe
ego me muduzi ijwi mubaze
mwiriwe
ego me twabumvise muduzi ijwi muce mubaza ego me turakumva baza
ikibazo nari mfise
ego
nashaka kubaza mu nzego none kubera iki umugabo ashobora kurongora kuba asanzwe afise umugore wiwe hama mu nyuma agataza n'undi mugore ngo kubera ko uwa mbere batanditswe agatayandikwa n'uwo wa kabiri kandi asanzwe afise umugore barabyaranye abana kandi leta ikabyemera mbega leta aho hantu yategura iki hariho itegeko ribihana ibyo bintu
ego me n'umugabo azana umugore wa kabiri ku mugore wa mbere atanditswe agaca yandika uwo mugore wa kabiri Ego mereka tusabe mushikiranganji Martino n'ivyabandi yishure abo bantu babiri.
Murakoze kandi ashimiye kandi abanyonyi b'ijya Amerika kuri ibyo bibazo babajije kurana, urumva ko bakurikira by'ukuri kandi bakunda aho babaye yuko ibintu byogenda bitera bije imbere. Ariko murazi yuko nashaka imbere ko nishobora kuri ibintu bibazo Aloyize ngaruka kuri kino kibazo cha Leonce yaho twebwe muri leta ntituvuga yuko abagabo nabo batagirirwa mabi afatiye ku gitsina. Ndacyo bituma n'itegeko ntirisobanura abapfasoni n'abagabo, ariko hanini ya mu byigwa byakoze si mu Burundi gusa ni ku isi yose basanze amabi hanini y'abantu basesejwe cyane, abantu ari benshi bakorerwa mwenda ayo mabi bivanye n'uko baremwe, bivanye n'uko bagiye barafatwa muri kahise kugira ubushobozi buke bw'amafaranga, iby'amashuri twasanze ari abakenyezi. Ariko turafise ibitigire nabyo kandi by'abagabo bahohotewe mugabo si benshi gose. Hanyuma namu bitabo vyera ndavyimana baravuga abagabo bahatswe gufatwa ku nguvu. Yozefu igihe yari kukirimba cha kwa Potifari umugore wiwe batubwira ko yatswe kumifata ku nguvu agatakoma kakiruka. Nukuba no mu Burundi rero hariho nabandi bakenyezi twagiye tugera turumva usanga bakuze bakagerageza guhendahendesha udufaranga ubwo gwarwa rukiri rito rugifite imyaka 16 17 nabo gasanga abantu bakuze bamaze kugira uburyo nabyo nyene biri mu mabi akinyiye ku gitsina, kuko uri kurakora n'umuntu ataragera kwiyumvira neza, ataragira ubukomezi bwo kwiyumvira neza, kandi muri abo harimo n'abahungu batari bake. Nabo nyene amategeko arabakingira, ari umugore abikoze bikamenyekana nabo nyine ateza guhanwa. Reka tugendera kuri ibi bibazo.
Ego
amabi akoregwa abana aharo birateye n'agahinda gasanga biteye n'isoni, hari ama bakoregwa abana bifatiye kuri bya bintazi umuntu ngo agwaye mugera wa sida ngo amubwiye yuko ateza kuza gusambanya akana k'amezi atandatu akana k'imyaka ibiri. Ibyo nabyo twagiye turabyumva wamba ko ari bya bipfa mutima n'ibintazi biba byagiyemo. Hariho n'abandi bari zibari ingeso ugasanga na kagwara bimwe bya pedofili akumva pedofili byari byo gukunda abana kuryamana n'umwana n'umuntu w'umwana, n'umugore akuze cyane ashaka kuryamana n'umwana muto cyane n'umugabo cyane ashaka kuryamana n'umwana muto. Ibyo rero ugasanga ni mu kibano biba hajya mu nzu umwana asigaye mu nzu bakabimukorera. Hanyuma rero n'abandi rero nabo ugasanga ashaka akaryamana n'umwana yabyaye. Aho rero amategeko naho nyine ruhasha muri iyo tegeko rimwe agakwego 13 2022 ukwezi kw'icyenda 2016 birabihasha cyane umuntu azobifatwamwo bizomasha nkuko byari bisanzwe mu mategeko mu gitabo mpanabyaha, ariko azohanwa amategeko arabitegekanije neza kwahanwa. Yahamara inzego rero amasentare yose arakira ibi birego kandi bisabwa ko wewe wabigira ariwe udakuza kubivuga, nawe wabibonye n'uwabyumvise nagende acira gace abaje kugira amatohoza. Naho nyine kwikorera gisanga atanu ubwenge bukwiye abafise bwo kugira ashikira izo nzego, canke ugasanga bamuvurabuje yagize isoni ntashobora kuhashika, kuko rimwe na rimwe n'amabi agusesereza. Nyandi nacyo gituma rero ubu ubesho ariko barubaka bavuze ati bisho ariko barubahuka turabona yuko biri kugenda neza. Hamakiri naco ibyo bijye no guharika uwo mugabo aragiye arumvikanye aracara umusore arumvikanye n'inkumi baragiye baribanira ni kuwa gatandatu baribaniye baravyaye umwana wa mbere umwana wa kabiri kubera ibikogwa uko nyamukobwa yasabye ko birahinduka kuko murazi ntugo musa kwakunze genda kasikorosi ndahinduka uwo mpindukiriye ko niwe shaka tuca twandikwa. Iyo umaze kujya muri iyo ngeso naho mwokwandikwa n'uwo akatoki kamere gukomba kama gahise nturuhuka muri kurabandanya. Ndacyo ndi bashaka gukora aho kwajya gahita babwiye ati wewe nturinde kuza guta ingorane uwo mwana uvuga ko wakunze muri icyo gihe wamukunze amafaranga yo kuza kwandikwa utagiye mu by'iminsi mikuru miremire se amafaranga menshi. Ubu hariho na programu n'imigwi myinshi iri kwiritegura gufasha abantu kugira babane biciye mu mategeko. Twarabibonye muri za Ngozi, turabona muri za Karuzi aho asanga imiryango ibihumbi bingahe bagiye hamwe bagakora ubukwe kandi bidatwaye uburyo bwinshi cyane kandi ushaka dufate n'akane ho gushimira mwene wa mashira hamwe abitunganye ukajyaga niko dushaka rero iri tegeko rishaka guheza bizaguza kuko kiretse ko ari no gutora inyisho ku kibazo cy'igwirana ry'abantu biratera n'umudugararo mu gihugu ugasanga abantu bama muri zuguru bama mu nduru ugasanga mu miryango n'uburyo bw'umuryango mwahora musangira muri babiri abo bana wabyaye utaza kuzobarera baragira ati papa utaza kuduhereza uburyo bwo kujya ku ishuri kwivuza gufungura hamwe na hamwe iyo byatse ukagera mu manza ugasanga ibintu byabaze kuba umurengera n'iri tegeko rero naryo rishaka kuza riza gukosora ikindi nacyo nuko abantu bamenya yuko amarantuzo yahaga ujye imana yaguhaye n'ujya nyene kandi amara hari wiwe nta handi hantu aho uza kuyarondera hose
ego
uburi kuratumwanya
ego murakoze reka tuhe akanyana madame Kesi baguma ko agira icyavuze kuri abo bantu babiri umunota umwe madame byinshi mushikiranganje yabivuze munyarutse
ego murakoze cyane se nibaza yuko byose biratomoye kandi aya mabi yaba ayakoregwa aba bana yaba yakoregwa aba bakenyezi n'ukuri birababaze kandi usanga ari gitangaza kandi bugerega iyo ayo mabi ari kwaraba araba mu muryango kanaka mugabo ugasanga ni ikintu kizogaruka ku gihugu cyose uyu uyavuze ati cyane cyane iki itabagabo yavuze nukuri bariho bayakoregwa ahubwo jewe nagira ndabatumirire yavuze ati sindaba umugabo ndumuhungu mugabo nawe nyene niyaza kandi nabo bahungu nabo nyene barimo bayakoregwa nk'urya navuze wumvise yuko yari umwana w'umuhungu nabo nagomba ndabasabe badufashe urugamba twese tugihagurukire nk'uko umushikiranganji yavuze ati ni ikibazo kiraba bose kiraba sosiyete yose nikiranganji wenyine canke aya mashirahamwe nibaza yuko twese twogihagurukira iki kintu twokigwanya kigahera hanyuma kandi n'ubu nk'uko yavuze ati habaye denonciation kugira tuze turabona ibiritigiri nabo nyene ko bamaze kuba bafise ico boterera niba denonce aho biriko birabera nibafasha abo bantu bagende kwitura ubutungane kuko yumvise yuko bakira bose kandi ico nashimye muri iri tegeko kera twarazana nk'umuntu yahohotewe bagata hari haho bata bavuga ati ndega wewe uza kumuvugira ni umwana wawe canke niki niki umuvugira nkande byabaye mwene byo ataje kubyivugira none ubu rero urabona yuko biremegwa yuko n'uwabonye ikintu asoboka ariya mu butungana ati yamara ngahe baragyaguye uku n'uku n'uku ico rero ni kindi cy'akarusho caje gituma aba bantu baba bahohotewe boroherwa canke naho bakaruhuka hanyuma kandi kimwe gusa twasaba ni kugira ngo na nyakubahwa umushikiranganji azaza aradukurikirane kugira ngo ibi bintu iri tegeko ryashyizweho bishyirwe mu ngiro koko bize bihere mu nyandiko bize byorohereza abo bakenyezi n'abana
ego memura koze ikiganiro muri isanga turiko tuganira ku bibazo byo guhohotera abakenyezi bifatiye ku bitsina abatumire ni umushikiranganji Martino ni vy'abandi ajejwe iby'agateka kazi na muntu mibano n'iterambere ridakumira mu Burundi wa kabiri ni madame Kesi baguma ko arongoye runani RFL rw'abakenyezi barwanya mabi bifatiye ku gitsina muri rusangi na cyane cyane ayakorerwa abakenyezi ishyirahamwe rikorera mu ntara ya Rumonge aba turafise abifuza gushikiriza ibibazo Eric kuri telefone mwiriwe
mana neza
ego me muhagaze he munyarutse mubaze ikibazo
zinda mu Kirundo nashaka ikibazo cya mbere ndagihere kumushikira nganji jewe nashaka bwa mbere nshime iryo tegeko kuko jewe bari hageze kuko na mabi abwirizwa guhanwa karanduranwa n'imizi mu mico n'imigenzo y'abarundi ariko rero nashaka ndamubaze hari ibihe turamaze iminsi twumva amabi ahohote ashikira abakenyezi nk'akarorero nkatanga umwana w'umwigeme yatwajwe inda n'umuyobozi uwo muyobozi yari akomeye mugabwe CNDD-FDD Sacho bigeze bamukora ko wende mu ntara yacyahuzo muri komine ya Kigamba na twabyumvise ku maradi ushika naho ababivuze kubidenonsa muwo mugambi barimo bahimiriza abanyagihugu ko badoza barabivuga ahubwo ababivuze nibo bahavuye birukwa ko n'inzego ziperereza n'umugambi CNDD-FDD none babona byo babizokunda ko bashobora kudenonsa ayo mabi mu gihe uyavuze aribo baca biruka ko na cyane cyane mu gihe wayakorewe n'uri mu mugambi CNDD-FDD aho rero cyamba ni ngira makenga kw'iryo tegeko ishobora kudoza rimeze nka ya rimwe umukuru w'igihugu yigera gutanga rya tolerance zero aho ryashyize mu mpapuro cyanke rigahana abanyarucari cyanke abo batavuga rumwe kuwo mudamu nawe nashaka ndamubaze ikibazo ego gufatwa ku nguvu na mabi yo kurandurana n'imizi ariko ubwa mbere twari twashimye twumvise ko hari itegeko rya risohoke ribuza kwambara abigeme imyambaro iteye isoni none ubwo ntiboba babona ko gufatwa ku nguvu ibyo byo bishobora kuba biva no ku nyambaro bambaye hanyuma bigahurirana n'abafite kwihangana guke kome babaye sedwi bigatuma bafata ku nguvu. Murakoze.
Ego mereka tuce tubasaba bakwishure nyakuba mushiranganje mu majamu make.
Ego murakoze Eric abaje kibazo nibaza ko Gregoire yigeze kubaza na cyane cyane niyo ngisho nshaka kumuhereza nuko twebwe mu bushikiranganje bw'agateka kazi nda muntu tuvuga tuti ibibazo bijanye n'agateka kazi nda muntu ntitubifadikanye na politiki kuko rimwe na rimwe umuntu aragira amakosa bagacasha kumwitirira umugwi wa politiki nimba ari Leonard nimba ari Salum nimba ari Martino yabikoze kugahanga kiwe aba yabikoze nta mugambwe nta komite directeur iba yakoranye ya iprona CNDD-FDD canke undi mugambwe nkumbure ntavuze tigenda ukurikiye cha hama ikindi naco kandi ni iri tegeko rirahari mugabo ntucutse urifatira ko nguce nkumbure urenganya umuntu icyukora urafata akanya ukagira amatohoza ukaraba ko nya muntu bamurenganije aho no tutumvikana rimwe na rimwe n'abantu iyo hageze igihe umuntu akoze icaha ari mu mugambwe uri ku butegetsi ibito turaba muri kino gihe si byuno munsi gusa no mu gihe harabaye mugambwe n'indi migambwe ari ku butegetsi misi yose hariho tendance y'ukuvuga yuko abari ku butegetsi babikora ibyo bacatse byose bakarenga amategeko ariko siko bigenda kwebwe aratubwira ati naka yarakoze iki cyaha hanyuma ntiyahanywe i telefone tuze kuyimuhereza tubikurikirane turabe neza yuko azoba yakingiwe ikibaba kubera umugambwe azoba arimo ariko icondi twagira ibiganiro byinshi n'ubu twimije kugira iki kiganiro abantu bari mu migambwe ugwa kuri mu migambwe itandukanye tubabwira yuko umwe wese iyo hageze guhanwa ahanwa hakurikijwe amategeko kandi agahanwa ku gahanga kiwe aha rero tuzo tabifadikanya cyane ngo ujya ngo kubera ngo bari hari kwa ari nabo twasanze nabo nyene ugasanga abarengereye akarimbi bivanye nuko iyo ari mu mugambo uri ku butegetsi kwa mu mugambo uri ku butegetsi cyangwa ko mu mugambo utavuga rumwe n'uburenganzira bwa muntu uwo ari we wese aha rero tuzo turabivangatiranya kuko tuba dusanga bya bibazo twabihindukije atari ko byategerezwa kwigwa twegwe iyo umuntu no umuntu wafashe ku ngubu n'umwana wahohotewe turaba yuko ari umuntu gusa aba umuzungu aba umunyamahanga aba uri mugabo uri ku butegetsi ibyo tubaza kubishyira pembeni ari nacyo tuba dusaba ubutungane turafise ibitigiri byinshi by'abantu bavuga bahanywe bakurikiranwa kandi tari mu migambwe mu mugambo uri ku butegetsi n'abandi aha rero abantu baze baratandukanya yuko niba bafatwa mu ikosa uce witwaza yuko uri mu mugambo uri ku butegetsi cyane uwundi nawe kugira uvuge ko ngo ntiyahanyukanye hari n'igihe usanga amategeko yakurikira ati ujya yatiza kuko abantu benshi babipfuza yuko bafatwa nk'uko bo babyipfuza mugabo amategeko nayo usanga akora ukundi mugabo amategeko ariho kandi n'umunyagihugu witwa Eric
numunyagi huko cha kimwe na badafisi wole nganzi na boku pati jewe ndabi labye nubu hamja mfise jewe nituwa tunga nilijumuli sosiete yunga iwaju hivyo tuzo imofasha
egome murakoze dusawe madame kesi wa gumakona wei ishure kikibazo chabige mebambari mnyambaro zitabere alina vyo vina ndaro yuko wagwa mungoran
murakoze chane zani wata yuko ikikibazo chaeri ike kese dusanga abahungu bagenda barakigira icitwazo ngo baragwa mu busambanyi kubera yuko babonye abakobwa bambaye inyambaro zitabereye mbega ko bavuga ngo nurukundo ni kubera iki batokumva bakunze uwo mukobwa w'umupaso ni umurundi kazi yambaye akikwiza akagendera ubupaso nica gituma mvuga nti nicitwazo harakandi kantu kaba kari kabarimo noneho ubu aho tugeze si ba bakobwa gusa batatambara izibakwiye n'abahungu nabo baramaze guterera ko ahubwo ibyo tubona biteye isoni ubu n'abakobwa nabo bakabavuga ngo barambara ibyo kabakwiye bigaca bituma badukwega kwega rero icyo nagira mbwire Eric mbwira n'urundi gwaruka nuko bogendera urupasoni rw'ikirundi urupasoni rwo mu Burundi iwacu baba abahungu baba abakobwa bose bakambara bakikwiza bakagendera ubuntu nimba ubwo rukundo rwabo rubarungika ku muntu rubarungika ku muntu w'umupasoni atari uwambaye ibitamukwiye murakoze
ego me murakoze reka twakire kandi ngabirano mwiriwe
Niriwe neza Aloyizi mumenyesha makuru.
Yego me munyarutse mugira ico mushikirije canke kibazo.
Yego cyane ntari rebire ngenda kuduga ko kuko ikibazo nari mfise Eric asano wakibajije nubwo nyakubahwa umushikiranganje yagitangiye inyishu ariko izo nyishu zamaze atanzwe no muri bijya biganiro abashikiranganje bagenda kugirisha hanyuma abanyagihugu bakabaha amajambo ni kuvuga ikintu Erike yavuze nanje niko ndakibona hariho abitwaza kamugambwe ka buhangange bafise mu gihugu mu gukora mabi hanyuma ugiye kumusengeja urumva ngo yakatiwe ibi yakatiwe umunyororo ungana ku mugabo mwanya n'umwanya ubona yidegembya kubw'umugambwe aho nashatse kuvuga nko ku bantu bitwaza gufata ku nguvu bamwe n'abandi rero icyo kintu aha mu gihugu cy'u Burundi kikihari sinshobora kumva ko hari ingingo zizofatwa ngo bituzwe icyo gituma rero tugira tuti na cyane cyane ubutungane bwogerageza ukubahiriza izo mvugo zigenda zivugwa na bamwe mu barongozi b'igihugu sinzi rero ko ingorane iri mu butungane tuzi ko ingorane iri muri ibyo by'imigambwe gukora iki agira ngo ndi mu mugambwe hanaka
ego me murakoze umushikiranganje icyo kibazo asa n'uwacishuye akatari gake ariko reka mbaze umushikiranganje muri iryo tegeko muravuze yuko mugiye guhasha cyane mwahora mu byari no mu mategeko ya mbere kuba bana n'umuntu bidaciye mu mategeko tukaje tuza kuri ikibazo cy'amadini aho usanga mu idini ry'abayisilamu hari umuntu afise abagore babiri batatu ndetse n'abarenze batanditswe mu mategeko icyo kibazo mu idini ry'abayisilamu muzogikorana nabo gute
ariko ngaha twashatse tumenyeshe abantu n'amakungu ko habuze ko byinshi cyane cyane muri bende wacu bari mu idini rya isilamu leta itunganiriza abarundi bose kandi leta yamarumubyeyi ni kibereyeho ni nacyo gituma byose bibazwa leta bende wacu b'abayisilamu tuzogiranira ibiganiro byinshi cyane ubwa mbere na mbere hariho umutamba afise afite imyaka 80 ya masaha kandi yabyaye n'ibindi muraze n'igihe hajye itegeko ingingo n'imiryango ukuntu byagenze hariho bimwe byagiye biratora inyishu bivanye n'ukuntu uburundi buba bwubatse mu kibaro cyacubatse aco dushaka kubasigurira nuko twasanze mu bayisilamu abo tuvuga ko bafite abagore benshi hamwe turanababeshe umukatolika canke undi muri indi dini ashaka kurongora umugore wa kabiri wa gatatu hajya hageze aragenda akambara gakofero agaca agenda ku munsi wa Idrisitri akagenda kugira asigure igituma yofata umugore wakeje umugore wa gatatu dusanga no muri abo bayisilamu abifise afise uburyo bukwiye dusanga afise umugore n'uburyo ibyo bihugu biteye imbere ugasanga baba kene yabye abana benshi bagora no kurera ariho biteye ikibazo aho rero tuzifatanye na bayisilamu ngo nibo baba bateye ikibazo cyane ahubwo na bene wacu b'abakirisu n'abatari mu madini usanga ari bya bindi bimwe bijanye n'irari cyane cyane no kurondera hari n'ababivuga yuko ushobora no kurondera abakenyezi benshi kugira wumve uzibire ikinogo cyo kwemegwa muri sosiyete aho rero ugasanga bifatiye abagore benshi abagore babiri abagore batatu abagore bane ariko ngaha n'ikiganiro ariho ibyinshi biteguwe ngaha mu ngingo ishyaka ya cumi iravuga neza yuko leta y'u Burundi n'abajejwe intwaro hasi tuzotegura programme yo kwigisha ineza cyane cyane yuko ibyo bijyanye n'ingo n'imiryango kanatsinda no mu bushyirangaji bw'intwaro hagati mu gihugu bariko barategura ibyigwa bizokwerekana umuryango mwiza ukuntu uba wubatse icyo rero biriko birakora bijyanye n'ibyo gukunda igihugu tugeze ku miliyoni cumi na zibiri ku birometero bihumbi mirongo ibiri n'indwi ariko abantu nigihe twaba dukunda igihugu umugore umwe ushobora kumubyara k'umwana mu mwaka undi wagira batanu uzababyara ko batanu tuzashe tubashyira hehe abantu nabo nyine tunanabigisha tubereke yuko ari ku neza yabo no ku neza kino gihugu basokuru n'abasokuruza baturaze kugira natwe tugitunganye neza nabyo yo ni ku neza ya bose ariko ngaha ntagire azacagira ubwoba yuko mugabo munaza gufata umugore wa kabiri ya masaha umusore ngo nuko ari umuyisilamu amateka kazomufata ikindi nacyo nashaka kuvuga cyane kandi nashaka gusubira kugaruka ko kandi ni ikijyanye n'abantu bitwaje umugambi ngo ugenda akangu ntiyahanye ukubera umugambi ugenda akangu ukubera umugambi ni nacyo bituma rino tegeko ribe ryerekana riheze ububasha umuntu ari we wese uzobagura none umusende defudet utarakara nk'umuntu yaba ari umusende defudet agafata ku ngufu umwana
we tukosa n'abarangiza mugerageze mucagure
ego tuvuga yuko umuntu washoboka kumuhanangwa nuko ngo ari mu muganga uri ku butegetsi rimwe na rimwe hari igihe twebwe natwe ama responsibility yacu tuyareka twitwaje ibindi bintu tugira tubamenyeshe yaba umusende defudet yaba umuporona yaba umu FNL azokora ikicaha kigengwa n'aya mategeko bazomuhana umukuru w'igihugu yaramaze kurishyiraho kandi arashimitse cyane ko ata muntu n'umwe azorengana iri tegeko twebwe rero habamufasha kurongora igihugu turiteguye kuzogira igishoboka cyose kugira iri tegeko rije mu ngiro
murakoze reka twakire madame Kesi Bagumako agira icyo ashikirije cya nyuma Kesi ikiganiro ku mabi akorerwa abakenyezi gisa n'ikiriko kirarangira akajambo ka nyuma wosigira abariko baratwumviriza n'akahe
akajambo ka nyuma nobashikiriza nk'uko nari nabivuze ni uko twese twahagurukira rimwe tukabona yuko iki kibazo ari cacu umunyagihugu wese akabona yuko ari iciwe hanyuma amategeko agakurikizwa ama umuntu nimba abonye ati uno munsi hafashwe ku nguvu umwana wo kwa Kesi amenye yuko ejo naho hashobora gufatwa ku nguvu uwe wiwe nimba yabonye umukenyezi yaturubitswe canke yakubitswe canke no kwicwa yishwe mu rugo kwa kanaka ntazaho ngo ashire agati mu ginyo amenye yuko nawe ashobora gushikirwa hirya ejo rero ni urugamba rwa twese nitwahaguruka tukarwaniriza hamwe nibaza yuko tuzorutsinda
murakoze ni urugamba rwa twese no kujya muri Amerika tuzobananya dukurikiranira hafi iki kibazo turashimiye abatumire bacu umushikiranganji Martino n'ivyabandi ajeje iby'agateka kazi na muntu imibano n'iterambere dakumira na madame Kesi Bagumako arongoye runani RFL abanywanyi bagomba gushikiriza ibyumviro ntibenshi ariko umwanya utubereye ikibazo aha niho tugarukirije ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba ndabasabe mubanaye mukurikirana ibindi biganiro bica ku ijwi rya Amerika mwari kumwe na Rezi Bigirimana kuri mikro umuhinga bw'ibyuma twari kumwe na Inosa Kimenyi hadufashije gutorukanya ikiganiro mugire umugoroba mwiza.
narira
nianagura
nashira numba urambabaza.
Tell me what you want, baby, tell me what you need, give me your key to your heart and let me open up your treasures.
Ngira senimbari ngomba niyemeje kugwa no rugamba nimbari bintu byishaka nzurara majoro mwicukumira
ireganiwe wewe nkunda na utavyumva.